Mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Impamvu ni kubera batwimye inkwi namwe bakiduhereza hanyuma natwe bakadupokeza izonja mugabo tukabura inkwi twagenda gusenya rero duhuye n'abadamu b'ababembe kumva bariko baradutuka yuko abarundi twebwe twabamariye ibiti twabamariye inkwi yuko nabo basigaye bazisenyera kure kubera twebwe.
Uyu numwe mu mpunzi z'abarundi baba mu ikambi yo mu Rusenda ari muri territoire ya Fizi ni muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo agaruka ku matati ariko araba hagati impunzi z'abarundi zahungiye aho muri Kongo n'abakongomani bababuza gutora udukwi aho babwirijwe kudutora. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye abavyeyi bo mu ntara ya Muramvya turi mu gihugu c'u Burundi batabona ingene abana bagiye gusubira ku ishure kubera umwimbu utagenze neza. Turazigaruka ko handi hato mube hafi ya maradiyo yanyu. Ako mbanze ndababwire muri make ko bacamanza ba sentare muza makungu mpana vyaha yilaye bazosasa mu rubanza rw'umunyekongo Jean-Pierre Bemba mu kwezi kuza ku vyaha yagirizwa vyo guha igifukamunwa ivyabona mu rubanza rw'ivyaha vyo mu ntambara yakurikiranwa ko niyo sentare vyaraye bishikirijwe na CPI ku mihinga mwejo kwa gatatu. Iyo sentare ifise icicaro muri Orlando itegekanya kumuburanisha ku itariki ya 17 z'ukwezi kw'icenda hamwe n'abandi babiri bagirizwanya ivyaha bimwe nk'uko amakuru atangazwa niyo sentare abandanya bivuga. Bemba inyuma yaho yejejwe na kuvyaha byo mu ntambara yaciye atahuka mu gihugu ciwe guhiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu ahava avanwa ku rutonde rw'abazokwiyamamaza ariko yagirizwa kuba dakwije ibisabwa. Kugera ino saha turiko tubabwira no makuru ntibiramenyekana nimba Bemba azocasubizwa ilaye canke azobandanya ari muri Kongo ivyo vyaha kabikurikiranwa ko atari ilaye. Kwibuka no kunamira senateur wa leta z'umwe za Amerika John McCain birabandanya aha muri Amerika bitegekanijwe kwejo kwa gatanu ikiziga ciwe kizana ku cicaro c'inamashinga mateka kiri ngaha Washington DC aho yaramaze imyaka 32 arangurira amabanga y'ubukenguza mateka. Nyuma y'imisa yo kumusabira izobera kuri Cathedral Katolika y'i Washington DC ku munsi wa gatandatu aho abahoze baramutswa Amerika Barack Obama na George W. Bush bazoshikiriza amajambo McCain azoca ashingurwa ku munsi w'Imana ku ishuri riri mu gisagara ca Annapolis muri leta ya Maryland aho yakurikiranye ivyigwa vya gisirikare. McCain yitavye Imana ku munsi wa gatandatu ahitanywe na kanseri yo mu bwonko. Igisata cishamwe muzamakungu cita ku mpunzi RCR gitangaza ko imiliyoni zine z'abana b'impunzi batiga ibituma kazoza kabo hamwe nako imiryango babamwoka bakabicane. Ivyo biri muri raporo ico gisata giheruka gusohora. RCR imenyesha ko ku isi yose hari impunzi z'ababa imiliyoni 20 muri bo abarenga igice ca kabiri akaba ari abana. Ico gisata gihamagarira makungu gushira uburyo bw'amafaranga mu kwigisha impunzi z'abana kikongera kigasaba abatanga imfashanyo kongereza amafaranga afasha amareta yakiri impunzi kugira ngo hatezwe imbere ibijanye n'inyigisho. Radio Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva mwe muri mu Rwanda muri kuri FM 104 n'ibice bitatu kandi turabaha ikaze tunabashimira ko mutahengeshanya kutwumviriza. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45 31 na 41 ku mugoroba ni metero 19 na metero 22 ahandi mushobora guca kugira ngo mwumve Ijwi rya Amerika mukunda ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Facebook naho nyene turiyo ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze kiganiro cacu tugihere mu gihugu cy'u Rwanda aho abayanzi bayanzi bahurikiye muri cooperative Kwadidu ikora umwuga wo kubaga ibitungwa bishimiye ko itagitejwe ca munara ni nyuma yuko ubushikiranganje burabugucu iby'ubucuruzi mu gihugu cy'u Rwanda ufashe icemezo cyo gukurikirana abayobozi b'iyo cooperative banyereje imitungo akaba ari bo bayishura ibindi kwino nkuru turabibandanya n'umumenyesha makuru ijuri y'America mu Rwanda Claude Ganza Munyamagana.
Icyo tugarukaho ni uko ibintu by'ubujura mu makoperative bigomba guhagarara kandi bizahagarara. Abayobozi bose bagaragaye ubusembwa cyangwa bagaragara ubusembwa ubungubu
ni Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Bwana Vincent Munyeshyaka ahumuriza abanyamuryango ba koperative Kwadu. Ni koperative ikora umwuga wo kubaga, imwe mu makoperative yagaragaye mu bibazo by'imicungire mibi y'umutungo no kunyereza ku buryo yarigezeho gutezwa cyamunara kandi abanyamuryango batazi igihe umwenda banki bishyuza wafatiwe. Minisitiri Munyeshyaka akabwira abanyamuryango ibyemezo byafashwe mu gukemura ibibazo byugarije iyi koperative.
Abanyamuryango mwese n'abari barimo gusezera mu bireke muhame muri koperative, turashyiraho abacunga iyi koperative yunguke, dushyireho abakozi duhemba kandi tuzakurikirana gukemura ibibazo byose bihari, ari iby'amafaranga, ari iby'imiyoborere, ari mu mitungo yayo yose barurwe igaruzwe, abayibereyemo imyenda bose ayo mafaranga agaruzwe, abanyereje bose ayo mafaranga agaruzwe, banafashe cooperative imyenda yafashe nayo itangire ikore iyishyure. Ikindi tuvuga bya cyamunara n'ibiki byose mu byibagirwa cooperative yanyu turayishyiriraho ubuyobozi tuma tubikurikirana buri munsi.
Ni imyanzuro yanyuze abanyamuryango bavuga ko nta nyungu bigeze babona muri cooperative yabo kandi yinjiza amafaranga atari make nkuko bamwe babigarukaho.
Ngewe kuba leta y'ubumwe yadutekerejeho, ministre w'ubucuruzi n'inganda akaba yageze hano, kuri ngewe navuga yuko ari nko kuzuka kw'abanyamuryango ba cooperative, kuko twari twarashyizwe mu kintu kimeze nk'icyobo twarapfukiranywe, aho abari bagize komite ya mbere bagiye bafata impapuro badusinyira umwenda tutazi, buzuza impapuro mpimbano za miliyoni zigera kuri miliyoni 200 zisaga.
Ibi bibazo byari birimo harimo uburiganya bwagiye bubaho batangiriye cooperative hinjizwa abanyamuryango mu buriganya, imaze imyaka 5 ikora, ariko kugeza ubu nta munyamuryango n'umwe urakabona n'igiceri cy'10, abenshi muri make babayeho gutyo ntacyo cooperative yari tumarije.
Ministeri y'ubucuruzi n'inganda iravuga ko yahagurukiye gukora ubugenzuzi mu mikorere y'amakoperative kugira ngo abashe guteza imbere abanyamuryango bayo no kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu muri rusange. Bwana Vincent Munyeshyaka ni uyoboreye ministeri.
Ikitugaragariye nko muri aka karere ka Rubavu, ariko ibyo mvuga birajyana n'ibyo twabonye uyu munsi, kuko n'ejo tuzakomeza. Hari iriya koperative twabanjemo ikora umwuga w'ububazi, iyo twasanze ari koperative ifite ibibazo byinshi cyane, harimo amafaranga menshi bigaragara ko yibwe, ariko harimo n'ibibazo byo kubona ababayobora nabo abenshi nta bunyangamugayo bafite, iyo bawe neza yakunguka kandi kagirira akamaro abanyamuryango. Niyo mpamvu rero twiyemeje nka ministeri kureba ukuntu muri iyi minsi twabafasha tukazahura iriya koperative igasubira ku murongo.
Iyi koperative ikora umwuga wo kubaga irimo umwenda wa miliyoni zisaga 280 z'amafaranga y'u Rwanda, kandi abanyamuryango bavuga ko batazi igihe yafatiwe. Ministeri y'ubucuruzi n'inganda hamwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative bivuga ko zimwe mu ngamba ziriho harimo no kongerera ubushobozi abakozi bakurikirana amakoperative haba ku rwego rw'umurenge, ku karere no ku ntara. Profeseri Harerimana Jean Bosco uyobora ikigo gishinzwe guteza imbere amakoperative avuga ko abanyereje imitungo y'amakoperative atandukanye batangiye gukurikiranwa kandi bigikomeza.
Wawe yarafashe amafaranga muri Kwadu yibwirize ayishyure inzira z'ikigendwa, naho ubundi ntabwo turabareka, ntabwo turaborohera, ntabwo turashobora gukomeza kwihanganira abantu bigize inyaryenge mu nyungu z'abanyamuryango. Turagira ngo ugiye muri koperative abe agiye kuboneramo za nyungu atabonaga ari wenyine, naho babandi bari gushobora kwiyita inyaryenge bakarya umutungo imiyoborere bakayigira hagati kabo, abo rwose ntabwo turabihanganira.
Hari abasangiza inzego zireberera amakoperative zigenda biguru intege mu gukurikirana abarigise imitungo y'amakoperative, hamwe bikanakekwa ko abagenzuzi nabo bahabwa amafaranga nabo banyereje bakabakingira ikibaba. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Nana bicaye ku masonga nkitangura abavyeyi babeshejeho no burimye mu ntara ya Muramvya baraganya ko umwimbu baronka utazobashoboza gukwiza ibikenewe kugira ngo barungike abana kwiga mwaka w'ishure wimirije gutangura mu gihugu cyo Burundi iyo ntari barizwamwo hamwe basigura ko ariko era amafaranga y'ishure yiyongeye ko hafi inshuro zitatu kuyahora arihwa ariko ari nabandi bavuga yuko bashora utwo barimye ntibaronke ubagurira muravyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Diane Ndonse yanyerukiye mu ntara ya Muramvya kutarabira ko vyifashe
Hano ku isoko yo kumugwa mukuru w'intara ya Muramvya abavyeyi hamwe n'abana b'abanyeshure umwe wese ahagaze imbere y'ivyo yashoye ahanini bigizwe n'ivyo bimbuye mu mirima nk'ibitoke ibijumbu imyumbati n'ibigori byumye by'imishishi hamwe n'iby'intete Abasanzwe bakorera muri rino soko bavuga ko umwimbu ari mwinshi kuruta uko byahora hamwe bikava ko umwimbu wabonetse bigata ko benshi bakaba bawuzana mu isoko kugira ngo barondere byankenerwa kubera umwaka w'ishure wimirije gutangura muri uku kwezi kw'icenda ariko rero uyu yashoye ibitoke avuga ko abashoye ari benshi kuruta abaguzi
mu kwezi kw'icenda abashoye nibo ba benshi abaguzi nabo bakaba bake kubera ko harukire ubwomera kuruta abana mu mashuri
ibi bituma n'ibiciro by'ibifungurwa hano ku isoko bica bigabanuka imbegeti y'ibijumbu yaho rigugwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi indwi igugwa hagati y'ibihumbi bibiri na bitatu twumve uyu munyeshure uko abigenza kugira ngo azokwize ibikoresho byo ku ishure
ubuze bitwa gute
ni nahatswe ya sente
wiga mu kanga
wa gatandatu ngiye mu windi
urashoye Nani obje ujumbu uza kubikura mama faranga ngana gote?
Habili nata nubibili hivarenza.
Azo gufashiki mwujanya nubikorisha vite kuhishure kumengo ni maki.
Turaza turongereza, turagerageza, tukalima hanini, tukaza turashora gushika, tuzo kuze ibikoresha.
Harina bandi basho ibitungwa bito bito nk'inkoko n'inkwavu. Uyu yundi munyeshure yashoye inkoko avuga ko ahita kugugwa ayongereza ayo yaramaze imisi aca ku ingero.
Witwa gute?
Nitwa ndiho ku bwa Merase.
Be wavuze ngo bigamo kangahe?
Menye 12. Amafaranga y'ishuri ubu yaraduze kubera umuntu ashigama ya gatanu yatanga make. Kumu nagenda arunguruza niko aduka byoroha cyane umuntu aragenda akarimira igihumbi akarimira bibiri kutebuka zokwiza nikaye na zitanu yego
none nkiyo nkoko niyo wari waroroye
niyo nari naroroye nari naberuke naciye ndayiziganya kugira nze gura makaye nze ndayishore hageze kugura makaye
niko wamubigenza
niko nama ndabigenza rega sino yaronka ntanyu ndabigenza uko
muhira ntibo yago
muhira barabongere kubera ntakwira
ku banyeshure biga mu mashure ya leta amafaranga y'ishure yavuye ku bihumbi 15 aja ku bihumbi 43 ku gice cy'umwaka ugizwe n'ibice bitatu ku bavyeyi babeshejweho no kurima babona ko bitazoborohera kw'amabarosa y'amafaranga uyu n'umwe muri bo ahagaze imbere y'umufuko w'ibigori yashoye
ubu ivyo umugabo uruzironka ivyo ushora kugira ngo uronke ivyo kwitegurira umwana amakaye niyo menerevare mbe nk'uwiga kureho n'itike ritaraja ko n'ibindi bindi ubu n'ukubaha amasuka nta kindi kintu nta mwimba umuntu ashobora kuronka ngo yigishe mw'umwana ushobora kuronka mwayo mahera ayo mahera ni menshi cyane nta mwimba nta n'amahera ari n'ibyo ushora mbere urabura n'amahera
nkawo umufuko umugabo naza utahugurishije
oya njongera ntahe mbere nabuze amahera
biremurana
yego ndabiremurana cyane nina ronka umwanya nzobigarukana ari nko kuwa mungu
twibutse ko ubushikiranganji bw'indero butegekanya ko umwaka w'ishure w'ibihumbi 2018 ushira w'ibihumbi 2019 uzotangura itariki 10 z'uku kwezi kw'icenda uca twinjiramwo mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Igisata cindero mu Burundi duce tukibandaniriza muri commune ya Ntega intara ya Kirundo ivugwamwo imyidogo y'abavyeyi bo mu bwoko bw'abatwa barereye ku ishuri rito yajyanya Kiwingo abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko ibibondo vyabo bikumirwa mu mashure ahanini bagaca banaheba iryo shure kwera gukumirwa bahogwa ubwoko bwabo mu buyobozi bw'iyo ntara baremeza ko ikibazo bakizi kandi bagiye kugikemura muravyumva mu nkuru tubazumenyesha amakuru y'ijwi rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinzi
Abatwa biga ku ishuri rya Nyakibingo baturuka ahanini ahitwa Itwengebuye abavyeyi babatwa bemeza ko abana babo bakiri hagati ku bwinshi umwaka w'ishuri uheze kiretse gukumirwa kubera ubwoko bwabo abavyeyi bavuga ko bishika n'uguturubikwa bagaturubikwa n'abana bo mu yandi moko.
Umwana akagenda kubera amico ya kera, umwana agakumirwa abandi bakamwinuba kubera ngo ari umutwa, akacagira umutima mubi, ntiyicare imbere nk'abandi, umubyeyi yabimenya. Kana kamukura ido ngaha turafise abana bari muhira bicaye kubwizomvo zo gukumirwa
barakumirwa nyene ugasanga baramerewe nabi ku bintu byuko abandi baba bacokoje ngo nabatwe twebwe rera ababyeyi twamara kubimenya gasanga biratubabaje gusumba
aho n'abantu iyo bagiye ku ishuri bamwe bahora babakubita abandi bana babahaharika bakabakubita bakanduka batabahe ishuri.
Uyu mukenyezi avuga ko abakenyezi batihanganira na gato ibishikira abana babo bigatuma baja imbere y'abagabo mu gufata ingingo yo kubakura mu ishuri
kubera abantu babagabo bobo batazi ibintu byishari ku mitima mugatwebwa abantu babakenyezi cyatu babarana ingoga harageze yaho tuvuga ati kwama turinubwa nko kumengo ntitura abantu nk'abandi keneye kuba mwokuma mu mguma muhira mugakora ibikorwa muhira
kubera iki mudaheza mushikire ngo barenze mubabwire muti abana byifashe kunukuno
urumva hari ukuntu naho baciye babanza baraduhaharika bavuga yuko ngo umwana atambaye impuzu z'amakaki adashobora kuba yosubira mu icyo gikorwa cyo kwishura chatubona tubaye abakene gose banyuma yaho tutobishobora byiva impuzu kuzikurikirana bana baca bahebera dar
abo batwa bavuga ko biteguye gusubiza abana babo ku mashure bizeye ko bitazongera gushika uko vyabaye mu mwaka uheze
none ubu kubera kwezi kw'icenda kujya gutangure tugomba twasubizemo bongere ba bige batangura umwaka wa mbere babandanije babibandanya tuzatobareka kubasubiza ku ishuri kubera babaharika cyane
twari twanishyiye iniproba kwa yodufasha cyangwa impuza batwa kugira ngo ridufashe gusubiza abo bana mu ishuri kugira ngo baturose n'utwambaro tw'ishuri n'udukoresho twararungitse urutonde rw'abana cumi yego ino minsi tuzaza kuraba umuyobozi w'ishuri turakora ko badushyira ku rutonde navyo nyine ntitubyizeye neza mugabo tuvuga ko byanse tuzosha tuja ku biro bya indiporoba tubivugeho abo nako baca babivuga hejuru.
Ishyirahamwe mpuzabatwa iniproba mu Burundi rivuga ko ivyo abo batwa abo ku ntega bavuga bitarabashikira mu maraporo baronka. Umushingamateka Nengo Emmanuel arirongoye avuga ko ivyo kwinuba abana babatwa bimaze kugabanuka ku rugero rushimishije mu mashure mu Burundi. Nengo avuga ko muri komine Ntega bimaze kugaragara ko abatwa biga ku rugero ruto cyane ugereranije no mu bindi bice by'igihugu, akavuga ko bagiye gutohoza ko byo babiva kuri iryo komigwa rivugwa cyanke kuzindi mvo zitaramenyekana. Nzisabira Vicente arongoye igisata cy'indero muri komine Ntega nawe avuga ko yaramaze kumva bivugwa ku matwi ko abatwa biga ku ishuri rya Nyakibingo bakumirwa mu masomero. Nzisabira akamenyesha ko agiye kwishikirayo vuba kugira yirabire inkuru y'imvaho, ariko arahakana ko atamunyeshure aheba ishure kubera yabuze imyambaro y'ishure nk'uko abo bavyeyi babatwa babivuga. Akamenyesha ko iyo bishitse bakabona ko umunyeshure yabuze umwambaro w'ishure bamwihanganira akabandanya yiga. Mu Kirundo, mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Abanyagihugu bo mu Rusenda bahangayikishijwe n'uburyo impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda iherereye muri teritwari ya Fizi zonona ibidukikije. Imvo izo mpunzi zisigura nuko ishami rya ONU ribitaho RCR rimaze amezi umunani ridatanga inkwi, ariko rero nabo banyagihugu nabo baridoga ko bahohotegwa. Muravyumva mu nkuru irambuye na mugenzi wacu muri Congo Vedaste Ngabo.
Abaturage b'abakongomani batuye mu Rusenda ndetse n'umuyobozi wa grupe mwabarara noro Sibatwa Juma John bagaragaza yuko imbunzi z'abarundi ziba mu ngambi yo mu Rusenda zigira uruhare runini mu kwangiza amashamba yabo ziyashakamo ingwi n'amakara yo gutekesha dore ko kubera ubugizi impunzi zizazangiza ibidukikije hari imisozi myinshi yo mu Rusenda itakigira ibiti umuyobozi wa grupe mwabarara noro Sibatwa Juma John avuga yuko ASR imaze amezi agera ku munani idatangira inkunga y'ingwi ku mpunzi zo mu Rusenda aribyo bituma ibidukikije birushaho kwangizwa Sibatwa Juma John agira ati
bakimizi bakonsa bako na miezi munane
Impunzi zimaze amezi umunani zidahabwa inkwi uzaba umuntu ibifunguro mwimi inkwi zo kubitekesha ibi nibyo bijya bituma bagenda bangiza ibidukikije
njuri na batuma na baba banaenda banarwisha mazingira vile ni kweli
Nizeyimana Jean ni umubyeyi wo muri village ya kane yo mu kambi yo mu Rusenda kwawe yavuye gutasha inkwi mu masambu y'abakongomani namya yuko ishiramwe rya ASR rimaze igihe kirekire ritabaye inkwi ari nabyo bituma bagira uruhare runini mu gutemagura ibiti
impamvu ni kubera batwimye inkwi namwe bakiduhereza hanyuma natwe bakadupokeza izonja mugabo kabura inkwi kwagenda gusenya rero duhuye n'abadamu b'ababembe kumva bariko baradutuka yuko abarundi twebwe twabamariye ibiti twabamariye inkwi yuko nabo basigaye bazisenyera kure kubera twebwe mugabo tukajanye n'abaguma badutuka
ndore imana ngumye umutima abarizwe mwishiramwe gy'impunzi zitwika makara mu kambi yo mu Rusenda avuga yuko nubwo abaturage b'abakongomani babashinja yuko bonona ibidukikije nabo bagira uruhare runini mu kubyonona kuko nibo bafatiye ya mbere mu kubagurisha ibiti
ibiti by'ababembe twe ntabwo tubyangira ibiti by'abambe turabikunda uburyo tubikunda buri ubungu kwebwe mubemba araza akakubwira ati duhereza amafaranga akagenda akakwereka akagukatira igipande akakubwira ati ibi ni 200,000 akakubwira ati ibi ni 225 akakubwira ati ibi ni 300 kamuhereza amahera ayo mahera avahe ntakazi dufise ngaha mu nkambi umuntu aritupa akaheba itaye namba ya pokera akabunga akora muri ka kabunga kiyo ya pokera muri ka gasheri kiyo ya pokera akamuhereza amaze kumuhereza nawe akagenda akamwereka ibiti bo yanzara irikiriruka twagenda gukora muri yabiti twahura n'abalala londo bafise amacumu yabo imipanga yabo ati mwebwe mona bakimbizi ni muri bene uburongo tumaze kumva ntibi bene uburongo uyubwe ubwoba buradufata tumaze kudufata tugira iki dusha tugira gute baratwambura makala katwambura byose kaba kaga kuzanye bakakwambura wagira ku gipolisi nimba utorotse ufise ako gakala cyangwa urukwe kugucana abapolisi bakarukwaka ntacu vuga kuko uri umurefije murefije nta jamba afise imbere ya mwene uburongo
umuyobozi grupe mwabarara noro Sibatwa Juma John vuga yuko muri gahunda yo kurengera ibidukikije mu Rusenda hari amashiramwe agera kuri atatu arimo ishiramwe rya DRA yatangije gahunda yo gufumbira ibiti bizategwa mu misozi yunamye inkambi yo mu Rusenda mwomenye ko yashize umwaka ishiramwe rya DRA ritangije gahunda yo gukora ibizuku mu rwego rwo kurengera ibidukikije ariko igitangaje nuko iryo shiramwe rya DRA ritaratangira gutanga ibizuku ku mpunzi z'abarundi kugira ngo zinyure kubiri no guhora zishaka inkwi mu mashamba y'abaturage b'abakongomani bedasengabo ku bwijwi rya Amerika senda umuntara kivuye majepfo
Erasite Ngabo harakintu inkuru iwe mushobora gusubira kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio ya Trovewa akaburungu com mu kanya tusha dukubitiza amaso ku mbuga ngurukana bumenye
cha bijya bibi biranuganuka kwa rivyo eka nibihu ngo nibihu akari na vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo nivyo
eka sivyo
edupingi edupingi utangike
nemupinga mupingi umvirize ijwi rya Amerika irabeshu zigihuha ikabaha inkuru y'imvaho
no musirero inkuru tuja mu mizi ni inkuru yanuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi kuri no wa kane tariki ya 30 kwezi k'8 niho tugarutse kwigaruka ko ariko yatanguye kunuganurwa mu ndwi turiko tura mu ndwi isozegwa ivuga ku muvugizi w'umushikiranganje bw'intwaro hagati yavuze ko leta iteguriye kwakira abanyepolitike bahunze igihugu harimo 34 bari ku rutonde rw'abaronderwa n'ubutungane iyi inkuru turagaruka ko na mugenzi wacu Roje wirika neza ahuretse ko yacishije so kumbuga ngurukana bumenyi yanavuganye na bamwe mu banyepolitike bahungiye hanze y'igihugu
bamwe mu banditse basana basaba umuco nkuru yagize ati mbega abo 34 ni bande ko mperuka mu baronderwa harimo n'abamenyesha makuru hamwe n'abahani yagateka kazi na muntu ubu nabasa n'umwishura muri maka kagira ati rutonde rurahari kandi si 34 gusa turi benshi ubundi nawe ati murataha niba mwibaza ko bihanye bagahinduka muri bagiye imikenyuro ya kera Reka tubandanirize kuri uyu yanditse yiroresha ko akagira ati reka mvuge ko ntashe wirabire ingene batangura kuvuga ngo wa mukobwa yavuga imicafa aratashe ngo tangira abandanya yandika ati nibajije kenshi gutaha ntibishoboka n'abagenda bahoza reka dukomereze kuri uyu yandika avuga ati mubisanzwe mu gihugu kigengwa n'amategeko ubutungane burigenga nta muntu numwe abutegeka ico bukora amajambo y'uwo mugabo arerekana ubasohoye irya mitahe atarwego narumwe rwo kuyisi rwigeze rushira mu ngiro uwo mugabo avugwa ni Terence Ntayiraja umuvugizi w'ubushikanganje bw'intwaro hagati mu gihugu mu kiganiro ha radio yigenga isanganiro yavuze ko leta yiteguriye gusubiramo ibijanye n'abantu bahunze igihugu bagizwa gushaka guhika ubutegetsi mu mwaka w'2015 mu gihe bakwifuza gutaha
nagomba rero kumurize aba bene wacu bavuga ko afise ubwoba ko uwifuza gutaha wese imijyango yuguruye uwifuza wese atahe nababandi byagora mu 2015 bashika 34 abandi bane gutungane yiga hajya naho ko nkagira ngo arwaye amahere cyane ngo bimeze gute ngo hari kibazo yishikiriye mu byeyi mukavugana uheze bakishikana mu gutungane hanyuma ingene byogenda bakavyihweza kuko nabana mu Burundi ariko uraze ngene bigyosha umuntu iyo byamugoye ati jewe ngaha byangoye nagize ikosa ndaje ntimwende kundondera ariko dasiko mu cyanke mu kirubaza mugabo mu bite ngufi cyanke ndende sindabizi ariko weza bakabiraba
uburyo bwo kubiraba Frederic bavuga inyumvira yahoza icegera cyo mukuru w'igihugu akaba ari mu manya politike bahunze na warabwiyumvira
subwa mbere leta ivuga ibyo bihano bwaca kabiri iravye ingene biyorohera ikavuga iti twabikuye bwaca kabiri iravye ingene bigoya ati twabisubijeho uyu munsi rero ndiyo menya ati byavuyeho Burundi ndibo kaduhurira Helsinki umbosumane yavuga ati burya baracafise ico bita presumption d'innocence ati nta manza ziracibwa zihagaze kuri ico kibazo bukeka baca barabigarukana co kwemeza ko bitakiriho umushikiriza manza mukuru wa Republika namba ariwe byaciyeko namenyeshe yanikira umwumwe ati kuvubu bimeze uko kibazo cyawe gihagaze uko twabikuye mu nzira Burundi ntizosubira kugira ngo abarundi bashore guhura baganire umuti muri munda ibyo nibyo byo kumvikana kuko itangazo ry'umukuru nashaka be umwunganizi w'umushikiranganje ntibingana itegeko rwandiko rwanditse ruvuye mu nzego ziba zibijejwe
Charles Nditije munye politike na wanyane ya humu zigihugu inyuma y'imvururu zo mu 2015 wasanga ibishikizwa na leta ari nkuru hendo
kibazo cya mbere mu gihe kwibazaga ati mbega umuvugizi munganirizi mu ntoro hagati mu gihugu ni waske yatanga igongwe avuga imanza ngena zaciwe kuvuga rero abo bantu banimetwe iryo bara ntibigeze baburana ntibigeze bagirwa dosiye ku buryo rero ari cyo twokwita uruhendo kugira ngo bereke amakungu yuko mu Burundi ya mahora rya nawe ko hariho mbere nituze mu bihugu ko nabagize nabiriya bagiye kugongo kugira ngo batahe bavuga bati noneho ibintu bikajya mu buryo ni propaganda yo kubaragira kubereye ibiganiro byimirije ko yabereka amakungu yuko hari kintu cyahindutse mu Burundi mugabo ntakinda kimwe cyahindutse ibihendwa abana uwo birahira kihenda ngo bambire ikigongwe nibaza ko yoshika bakamuta muri yombi agizimana ndiba muganda gure
nditije atanga umuti wa byose
ibyo byose bijanye n'imyerekano bijanye n'abagizwe nabiriya kubera abiya imishingo cha gatatu cha Petero ngo bizacha cyaho nyanze amasomo yacu nibwirwa shingiro nta muti numwe ushobora kubone kurama atari biganiro bihuza bose tukavuga ico uyakoze ico yononye katorere hamwe inzira irama inzira ihumuriza bose bivuye mu matsinda kwa twakimiranire na ibiska byose mu ruhendo kandi nta muti uzoboneka ibintu bizoguma kubwo biyangara bisubira ibuti kubera atagushaka kuriho kwa leta ya Petero Nkurunziza y'Ubujumbura
izo biganire ubu leta isanga bitagoye guhera heza
cyane gusa ahubwo kuko ibibazo byinshi bisigaye byabikomeye na cyane cyane ibirabwiye by'igihugu byatorewe umuti mwibizwa shingiro dufise ubu mbere n'ibyerekeye bya bingo byatorewe umuti n'icyubahiro yarivumereye ntibaza yuko igisigaye ni gike ni intego y'amatora y'2020
reka turangize kuri uyu yanditse asa n'ubaza ikibazo ati igihe umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati atangaje ko ivyaha abantu bakurikiranwa ko byasubiwemo ubutandukane bw'inzego buba buri hehe Eroje hulika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Eroje hulika neza harakinwe na kuri we duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cyo no munsi nshuti bakunze mariko muratwumviriza mwakinuye bakoze amenyesha makuru bacu batandukanye nabo nyene bagize ico baterera nabandi bose baterere kugira ngo iganiye ugishoboke Junior Nadran yakoze muhinga bw'ivyuma na Nosan Kimenye bari bari kumwe Diane Nahazwe twari kumwe kuri micro tuzongerejo nkaho twahereye ariko mukurindira ntimuze gutangwa na muri sanga yo no munsi saa 10 muraza kandi gushobora gukurikira makuru azubagezweho ku Burundi gice cy'isaha 12 igice cy'isaha 1:30 na makuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika muranikwe.